Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikomiko manager Fidel Niyongabo Kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
Ngira ko mbese hanavuze ikibazo cyo cy'amasaso.
Ibyo kuvuga ngo haguye abantu ntango tubizi ni mu baturanye yego ariko rero ntango tubizi nandwo twe dushaka kubimenyaho cyane.
Abona abanyagihugu baba aho igipolisi cyarasi umuntu kivuga ko ikekuye ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda. Isanamu y'umwana w'umuhungu yuzuye amaraso n'inkungu ku mubiri yerekanywe mu makungu ivyo byabereye mu gisagara cya Aleppo muri Syria. Usain Bolt araza guhiganwa uno munsi kwa kane mu metero amajana abiri mu nkino mpuzamakungu za Rio de Janeiro. Muri Somalia muri yindwi bitabo vyasubiriye ingoho n'amabombe. Aya makuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Isanamu y'umwana w'umuhungu yuzuye amaraso n'inkungugu ku mubiri yakomeretse mu gitero cy'indege y'ingwano cyihaye inkumbi mu gisagara cya Aleppo muri Syria yakurikiranywe cyane mu makungu. Iyo sanamu yakwiragijwe biciye mu buryo bw'itangazamakuru busanzwe hamwe n'uburyo ngurukana bumenyi bwa none. Abagwanya leta ya Syria bashize ahabona isanamu y'uwo mwana w'umuhungu yasa n'utaza hari arushe yicaye ku ntebe ya ambulance yuzuye amaraso n'inkungugu mu maso. Umuganga mu gisagara cya Aleppo Osama Abu El-Ez yatangaje uno munsi wa kane ku izina ry'uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 5 ari Omran Dagnesh. Uwo muganga yemeje ko uwo mwana w'umuhungu yajanywe mu bitaro bizwi ku izina rya M10 ejo kuwa gatatu mu ijoro aravugwa ibikomere mu mutwe imbere yuko avanwa mu bitaro. Uwo mwana w'umuhungu yakomeretse inyuma yuko habaye igitero c'indege y'ingwano mu gice cy'igisagara cya Aleppo kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi muri Syria cha Katerji. Umuganga mu bitaro M10 yatangaje ko abantu 10 bishwe muri ico gitero harimo abana 5. Icyo gatoyi inyuma yuko ico gitero kibaye abakozi bajejwe gutabara n'abamenyeshamakuru bake batangura gukura abantu mu bisigarira by'inyubakwa zasenyutse muri bo harimo umumenyeshamakuru afata masanamu Mahmoud Laslan yafashe isanamu ya Omran Dagnesh yerekana ubunyamaswa bw'ingwano yo muri Syria. Laslan avuga ko uwo mwana w'umuhungu abavyeyi biwe nabo bavukana 3 bakuwe mu bisigarira by'inyubakwa babamwo yari yasambutse igice nta numwe mu muryango wiwe yakomeretse bikomeye. Iyo nyubakwa yarasenyutse yose gatoyi inyuma yuko batabawe. Umunyajamayike Usain Bolt aza guhiganwa uno munsi kuwa kane mu metero 200 mu nkino mpuzamakungu za Olympic za Rio de Janeiro muri Brazil. Bolt yatsinze iryo higanwa mu nkino mpuzamakungu z'i Londres zo mu mwaka w'2012 aza yaratsinze ihiganwa ryo kwiruka imetero 100 mu nkino mpuzamakungu za Olympic za Rio de Janeiro muri Brazil. Usain Bolt ashaka kurangiza ihiganwa ryo kwiruka imetero 200 mu mwanya mwiza cyane kurusha uwasanganywe muri iki gihe. Ashaka kuba umunonotsi wa mbere azokwiruka imetero 200 mu mwanya uri munsi y'imisegonda 19. Muri icyo gihe umunyamerika Dalila Muhammad ariko arondera gutsindira umudari wiwe wa mbere w'inzahabu mu nkino mpuzamakungu za Olympic za Rio mu metero 400 umuntu agenda arasimba imitego. Muhammad niwe abonwa n'abantu benshi ko ashobora gutsinda umudari w'inzahabu. Yamara azohiganwa arahiganwa bikomeye n'abanonotsi bakomeye Zuzana Heinova wo muri Repubulika y'Abacheki na Sara Peterson wo mu gihugu cya Denmark. Heinova niwe afise umwanya mwiza cyane muri iryo haganwa muri iki gihe ku isi. Midari y'inzahabu 25 niza guhiganirwa uno munsi wa kane. Radio Sud America I Washington DC. Umugwa mukuru wa Somalia ni kimwe mu bisagara birangwa n'umutekano muke cyane ku isi yamara muri indwi ubwoba bw'amabombe bwasubiriwe n'urukino ntantunga n'ihanyishwa ry'ibitabo. Abateguye ihanishwa ry'ibitabo batangaza ko abantu bagera ku 200,000 bitavye ku munsi wa mbere ihanishwa ry'ibitabo ku mugwa mukuru Mogadisho. Bahuye n'abanditsi b'ibitabo barihweza amazina y'ibitabo amajana n'amajana vyari mu ihanishwa. Iryo hanishwa ry'iminsi 3 rizobandanya gushika ejo kwa gatanu. Ihanishwa ry'ibitabo ryerekana uruhande rw'igisagara ca Mogadisho kiriko kigerageza kuva mu ruhagarara n'ubwicanyi bimaze imyaka n'imyaka. Mohamed Dini yashinze ihanishwa ry'ibitabo avuga ko ico bashaka gushika ko muri iryo hanishwa ari ugufasha kubaka igihugu. Avuga ko ibitabo n'ubumenyi bizoba inkingi y'igihugu ca Somalia gishasha bashaka kubona. Ivyo yabitangaje mu kiganiro yahaye serivisi y'igisomali ku ijwi rya Amerika. Yatangaje ko ibitabo n'amakaramu bizotegerezwa gusubirira akajagari n'inkoho. Abanyasomaliya bakoresheje uburyo ngurukana bumenyi kugira bahayagize ihayanishwa ry'ibitabo mu kuvuga ko ari ikintu ciza. Batangaza ko ari ikintu abantu bazobona mu itangazamakuru risanzwe batasanzwe babona mu itangazamakuru risanzwe. Abateguye iryo hayanishwa bamenyesha ko batangajwe n'igitegire kinini cy'abantu baryitavye. Batangaza ko igitegire kinini cy'abaryitavye ari abakiri bato bari hagati y'imyaka 15 n'imyaka 35. Amakuru atangwa n'igipolisi mu gihugu cya Brazil amenyesha ko umunyamerika Ryan Lochte yatsindiye umudari mu rukino rw'ukoga mu nkino mpuzamakungu za Olympique mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. N'abandi bagenzi we b'abanonotsi batatu baremetanije inkuru y'uko basahuwe bafatiwe ko ingoho mu gisagara cya Rio de Janeiro. Aya makuru atangaza ahubwo ko bononye station y'ibitoro muri ico gisagara. Lochte na bagenzi we James Fagan, Jack Conger na Gunnar Benz bahagaze kuri station y'ibitoro mu masaha ya kare yo mu gitondo igihe bari batahutse mu kibanza cha Olympique babamwo. Ivyo bitangazwa n'igipolisi kimenyesha ko basambuye umwango w'akazu ka sugumwe inyuma yuko basanzwe uwo mwango wugaye. Igipolisi kimenyesha ko bagwanye n'abajejwe kurarira iyo station y'ibitoro bariko basaba ko bariho ivyo bononye. Abateguye inkino mpuzamakungu za Olympique mu gisagara cya Rio de Janeiro barashigikiye abo banonotsi b'Abanyamerika mu gusaba ko abantu bobaha amahoro. Batangaza ko bakoze ikosa ko yamara ubuzima bubandanye. Babiri mu mugwi w'abanonotsi b'Abanyamerika bahiganywe mu rukino rw'ukoga, Gunnar Benz na Jack Conger, barahagaritswe bafungirwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu cyo mu gisagara cya Rio de Janeiro igihe bari kubagerageza gutahuka muri Amerika ejo kuwa gatatu. Ibyo byemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za Olympique CIO. Barekuwe mu nyuma yaho n'igipolisi yamara basabwe kubandanya gukorana n'abajejwe itohoza no gutanga ayandi makuru ku munsi wa kane ku vyabaye. Ntibazorekurirwa kuva muri Brazil gushika bavuganye kandi n'igipolisi. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio d'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahaye mu Rwanda. Igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko carashe umugabo yitwa Shani Mbonigaba yikekwa ibikorwa by'iterabwoba. Bitangazo igipolisi cyashize ahagaragara rivuga ko uwo mugabo yarashwe yari yitwaje ikigwanisho mbere ko ngo akaba yagwanije abapolisi aho yarashe umwe arakomereka ubu akariko avurirwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Asumutakaboye.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara na polisi y'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ryavugaga ko polisi y'u Rwanda yakurikiranye ndetse ikarasa umugabo ukekwa w'iterabwoba wari witwaje intwaro akifungirana mu nzu iherereye Nyarutarama mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Polisi ivuga ko uwarashwe yitwa Shani Mbonigaba avuka mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Polisi ivuga ko yamaze amasaha agera kuri atatu ishakisha uyu Mbonigaba nyuma y'uko abaturage ari bo bahaye polisi amakuru y'uko uyu mugabo ibikorwa bye batabishiraga amakenga. Polisi ivuga ko uyu mugabo yari yitwaje intwaro ko ndetse mbere y'uko araswa agapfa yari yabanje kurasana n'abapolisi aho yaje gukomeretsa umwe ubu akaba arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika yageraga Nyarutarama aharaye harasiwe Mbonigaba hari mu gihe cya saa yine za mu gitondo. Ni mu gace ka Nyarutarama kubatsemo amazu meza cyane bigaragara ko n'abahata hari abantu bafite icyo bakora. Nubwo muri aho gace harayo humvikanyemo amasasu nta bantu bahacaracaraga ndetse n'ibyo byoroshye kubona umuturage ngo umusobanuze uko byari byifashe. benshi bakubwiraga ko babyumvise ariko batigeze babikurikirana cyane. Abandi ugasanga ntacyo bashaka gutangaza. Cyakora Radio Ijwi rya Amerika ryabashije kuvugana n'abaturage bamwe bemera kugira icyo bavuga. Umwe ni umugabo urariza mu rugo rwubatse imbere y'aharasiwe Mbonigaba, undi ni umubyeyi utuye nko muri metero 10 imbere y'aharasiwe Mbonigaba.
Muri joro ambwira ko mbese hanavuze ikibazo cy'amasasu. Wale kwa kumhurama wale ronabu, hindi mbaza bjish.
Waba bandu kwa ndia wotura nye, wano sandu bazi?
Oya, kumhule kwa menyari kwa
wasa. Kwa menyari? Ahu jeze kukazise mgito ndu wasanze munguka chihano.
Na chibali na wasanze.
Nukufuwa ngo, hari nkasa moya, tukumfa masasa ravozi, hawa nje kufuga wiri. Nyuma ya ho, hasa ine hafuga nkandi macheya, pebja ise bituzu. Ibyo kuvuga ngo haguye abantu ntango tubizi ni mu baturanye yego ariko rero ntango tubizi nango twe dushaka kubimenyaho cyane. Ntabwo byari bikanganye cyane ku buryo utaryama ngusinzire.
Ni mu gitondo byazindutse nta kintu ubona kidasanzwe.
Oya ntacyo nasanzwe hari umutekano n'ubundi urahari urabona ko hatuje nta kibazo ha.
Si ubwa mbere mu Rwanda havuzwe abafitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba barashwe na polisi ko mu ntangiriro z'uyu mwaka yishe irashe uwitwa Muhammad Munyengango wari ufungiye kuri station ya polisi Kanombe mu mujyi wa Kigali akurikiranyweho kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Icyo gihe polisi yatangaje ko Mugemangango yishwe ashaka gutoroka. Nyuma y'urupfu rwa Mugemangango Muhammad, polisi yahise ikora iperereza ryo guhiga abandi bambari b'imitwe y'iterabwoba. Bidatinze itangaza ko yatawe ibikoresho birimo ibitabo na CD byari byifashishijwe mu mugambi wo gushishikariza Abanyarwanda kwinjira muri iyo mitwe. Kugeza ubu abantu bagera kuri 23 nibo bagejejwe mu butabera bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha by'iterabwoba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, ikena ry'ibitoro ryibonekeza mu gisagara cya Bujumbura ryatandukiye no mu ntara ziri hagati mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zine zigize ubumanuko bw'igihugu cy'u Burundi. Intara za Bururi na Rumonge nizo zize imbere mu ikena ry'ibitoro. Mumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse niyo nkuru yakurikiranye.
Igitoniki yo bintu bisigaye iboneka mu gihugu cy'u Burundi habaye gucumukura. Abantu bagenda pikipiki dusanze ku rubibe intara ya Bururi yahana Gitega kwibara RNCT ahitwa Imahwa. Abo bagenda pikipiki dusanze bagandagaje mu barabara ariko barakora kuri amapikipiki yabo atagira igitoro.
Urabona ubu twanwe shimatana cyangwa umuntu utovu ubu nta isase turonko. Kubera ubu ntituriko turakora kubera ata isase dufise. Naho umuntu ashobora kwideplasa kubera ata kayisase twarose nta kuntu dushobora kudeplasa umuntu. Yarabutse cyane. Ubu yibutse kuri station uca wicara ngaho gusa. Nta kandi kazi ubufise. Cyutekeretse ubu haraheze nk'iyinga tagitorondo. Sinzi impamvu rero.
Ubu turabona wambaye n'ikasike kumburengera ku moto kare kacari mu gatoro gakeye.
Reka giye ngaho moto yiwanje giye nashyize hajya mu giti n'ubundi arindiriye yuko nokumva n'ahantu hari magendo.
Nawe wicaye.
Jewe. Je marikanye.
Oya, ipikipiki yawe irimo igitoro wewe?
No gikura. Ntacyo ndonka.
Iyo kena igitoro ryatumye rujo n'uruza rugabanuka kuri rwo ryamarabara agahe ntaraza Gitega, Makamba, Rutana, Buriya, Rumonge. Bibonekera cyane cyane kwigabanuka y'imiduga yanguruza abantu n'ibintu. Nk'uyu mushoferi atwara umuduga ari mu ntara za Rumonge na Bururi avuga ko afite igitoro kiza kumushikana mu ntara Rumonge gusa kandi ko naco nyene yakirwatse kumuheburo.
Nari mu vyo mu nice zitanu mu modoka.
Mu bica mugenza gute?
Nyane mfate nyinshi kandi inimo nko kumanuka inwanke.
Nene washikayo ho bica bigenda gute?
Nashikayo ndabiyika. Numuntu nyene ntumpaye nyene ubundi none ari kurana nina
numuntu atuguhaye ariko nbisobanura ko igiciro wakiguze ko cyakindi
igiciro biragoye
none nkayo mafaranga warengeje ko uraza kuyagaruza kubuza kutwara mu rumonyo
niyo ngomba gutanga usanzwe muhira hanyuma nje navyo nzobimenya ngenze mu rumonyo ngomba
niyo umuntu nta wundi muntu urangira ko mbure umugenzi aho atafise igitoro
nange numva namfashije aho ni mani mfashije ko none nari kurana nino nange usanzwe ndagitanye no nkanzuza ko kije nkabana ko
ubwenge n'imiduga abagenesha bapikipiki bavuga ko ari bo bakugwa ko cyane nikana igitoro kubera ko imiduga bashobora kunyweshereza aho bashitse hose mu gihe bashika kure. Abagenesha pikipiki bavuga ko bahora batunzwe n'igitoro cha magendo cyo naco ikaba caratujijwe
nkiyo baje bakagura ku station bo batumura kwa bashaka kure bakagura ngaka kwa motari bena bishubwi ngwane ko yakotwe tashobora gushaka kure
kare mu misi ho vyarapfuma ukarondera isasi yo mu bukinjo umwe bavuga vya magendo ubu nta antu wo kironka
urumva leta imaze kuvuga ati ntagi gitoro cy'amagene gisaba kubone kuromba batunize mu bisanzwe niyo twasubika amotari kishikubura rero twinturanka twikora tubika mu moto munzu
mu ntara zine zigize umuntu w'igihugu cy'u Burundi zibiri muri zo arizo Burundi na Rumonge nibiza kwisonga mu kenya gitoro gushaka uru no wa kane igice cya 6 z'umurango nta gitoro cyarangwa muri zo ntara zompi mu ntara ya Rutana igitoro cyari ku station imwe gusa mu ntara ya Makamba naho muri komine ya Nyanzara ku mugoroba kuri wa gatatu igitoro cyari ahantu hamwe gusa kuri wa kane mu gatondo ku mugongo kuri ntara ya Makamba hari igitoro ku ma station abiri naye igitoro kitaboneka muri leta bavuga yuko igitoro gihari ndayihaye Norasque umuyobozi mukuru w'ubushikiranganje gutoye n'agataka yatanze imvo zibiri avuga yuko gituma igitoro kitaboneka yakwe ku telefone amenyesha makuru wo mu radio isanganiro
cyambere baje abantu baje ba importateur muri weekend obere ntibemerera yuko bagiruka mu matangi yabo babikora mu minsi y'imirimo iyo bakizanye rero ikiba kicinjiye mu matangi hanyuma ica kabiri igihe abo bakizana batakizanye amastasiyo bakorana nabo ntabagifise cyo gituma mu bushikiranganje twari twabwiye yuko nkabo ba importateur batagifise mu matangi yabo baca bajya kugitora ku bandi bagifise nkubu Enter Petrole igitega iragifise cyinshi ntajya baca bagenda bakagitora bagashobora guha ayo mastasiyo yabo rero kugira nayo ashobore kubandanya akora
istasiyo ifite igitoro uyereko n'umurongo muremure w'imiduga igitondeye ibujumbura mu Burundi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
radio ijwi rya Amerika i Washington DC kwigisha abana ntivyoroshe ku mpunzi z'abarundi ziba mu gisagara cya Kampala mu gihugu cya Uganda abarundi baba Kampala bavuga ko amashuri azimvye cyane muri icyo gihugu ivyo ngo bigatuma indero y'abana itagenda neza ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni
Louise umufasoni w'umurundi kazi afite abana batandatu akora kazi ko gukaranga amafiriti no kotsa inyama mu kabare ni naho twamusanze mu gisagara cha Kampala ku mafaranga 5000 ahembwa Louise avuga ko no kugaburira abana bidakwira
turabakotsi turakaranga amafiriti dukora kazi ko mu gikoni tukiri Burundi byari bimeze neza kubera twari mu gihugu cyacu yarashitse turahunga tuza Kampala ubuzima bwarahindutse bumeze nabi ubu dukora mu gikoni dukorera abandi kare twakora ivyo iwacu dukorera abandi ku munsi baduhemba 5000 by'amashiringi numva ubuzima ntibumeze neza nk'abantunze abana batandatu bakenera kwiga bakenera kurya tuba mu nzu y'impangano mu 5000 urumva ko ari ibintu bimeze nabi mu Burundi twari dufite inzu y'iwacu twari dufite imodoka y'iwacu ibyo twakora byari by'iwacu mu gihe dukorera abandi urumva ko bitameze neza tubayeho nabi cyane
uyu murundi kazi w'abana batandatu kandi ibana nashobora kwigisha abana biwe mu gihe mu Burundi aba bana biga ku ishuri ryiza ryitwa En Claude Poussin naho biri uko agerageza kuvyifatamwo ni naco gituma ubu yahisemo gukora aka kazi
nibikunda nyene no gufayo kugira abana ntibapfe n'inzara bahora biga kuri En Claude Poussin ariko ubu ntibaciga kubera uburyo tudafise na papa wabo ntituri kumwe ndabatunze ndumwe urumva nta kigenda ndero nyene biracakara nyene kubera tuba tutari hafi yabo nk'ubu kenshi mva ngaha saa sita y'ijoro niho mba ntashe kandi nahandi ni saa munani sahinzwe urumva ko ibintu byose byabaye nabi ni buke hari igihe turonka n'igihe tubura kandi bishitse ntituronka abakiriya ntibaduhemba kubera ntituba twakoze nabo batadandaje ntibaduhemba ayo bitanu bayaduha rubivanye n'uko baba nabo bakoze bungutse ya ntabwo ndaronka cye bamfashe ngo abana baje ku ishuri nabonye umenga ntabwo nushobora nca ndabireka ndo serashio kushidishuri na chenda pijihot.
Suavisi nawe akorutu gene gene avuga ko indero yaba nitoroshe muri iki gisagara cha Kampala na cyane cyane ko bataronka uko bajya ku ishure kubera uburyo
indero y'abana ngahanya aho mbaye intambamye nyamukuri hari nuko abana benshi bataja ku ishure kubera yuko abavyeyi batarashobora kuronka uburyo bwo kubarungika ku ishure murazi ko umwana atagenda ku ishure nawe atukuri atandera bari ko araronka nivyoroshe na gato indero yabo rero ikigorana umwana atari ko araja ku ishure hanyuma hariho abana bagiye ye batari kumwe n'abavyeyi babo basanga bagenda ku nkurumogi bataronka nyene icamira umva ko nyene inkurikizi y'ukuvaho wahora ukaja mu kindi gihugu tarumenyereye ni inkurikizi zitari nziza kandi zitari zike.
Leopold Ndayisaba benshi bazi ku izina ya ambassadeur Leopold arongoye impunzi z'abarundi ziba mu gisagara cha Kampala avuga ko kwiga bizimbye cyane muri iki gisagara bigatuma abana b'abarundi badashobora kwiga neza.
Abanyeshuri ngaha benshi b'abarundi sinabarundi gusa basanga amashure azimbye cyane ugaca musanga abanyeshuri benshi ntibashoboye kwiga uko bavyifuza gica usanga bagiye kumbure kwiga ku mashure ya leta batabiga neza cyane ko badashoboye kwiga ku muri ama ecole privée ngo biyungure ubumenyi neza kuko amashuri azimbye cyane ivyo bintu rero bibonekera kuva mu ndero zo hasi kuva cyo bita maternelle mu gifaransa na primaire hamwe na secondaire.
Ikigoye muri ibi byose nuko atanabagira neza baza kubafasha aba barundi n'abarundi kazi basaba kuronswa imitahe kugira bikorere gucyo bashobore kurihira abana babo amashuri.
Je hanini no saba ko bofasha bakampa nk'umutahe ngakora nkuko naho ranikorera nkareka gukorera abandi kuko ndiko ndikorera biba byiza gusumba gukorera abandi.
Nko muri ico kihande cha cyo mu mashuri y'intango byaragoranye cyane rwose gushikaho bamwe bamwe udutanguye kwiyumvira umugambi tutashobora kurangura neza ngati batangiye kwiyumvira yuko bukebuke tuzobora turaba kugira twegera abagira neza bigoranye tugateba cyane mu buhungiro ko murazi nta ugenda ngo ndaje tukaraba ko twobora twishingira ama ecole primaire yacu agenda ari akurikirana na programme y'u Burundi kandi ari adapté kuri twebwe.
Kampala Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere yo dutera dusozera ibiganiro tubafite kuri saha tumvise aka karirimbo Cheap Thrills kacuranzwe n'umuririmbyi Sean Paul. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup.
and you, girl, you and me. Drop it to the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel with, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control.
As long as I keep dancing.
Free up yourself, get out of control.
Baby,
ako kakaririmbo Chip Thrills gacuranzwe na Sean Paul. Mukanya turasoza ibiganiro n'amakuru twatwe bafitiye kuri isaha ya mara imbere yaho reka dusubire tubibutse incamake ya makuru twabashikirije. Isanamu y'umwana w'umuhungu yuzuye amaraso n'inkungu ku mubiri yakomeretse mu gitero c'indege y'ingwano cihaye inkumbi mu gisagara ca Aleppo muri Syria yakurikiranywe cyane mu makungu ya sanamu yakwiragijwe biciye mu buryo bw'itangaza makuru busanzwe hamwe n'uburyo ngurukana bumenyi bwa none. Abagwanya leta ya Syria bashize ahabona isanamu y'umwana w'umuhungu yasanuta zahari arushe yicaye ku ntebe ya ambulance yuzuye amaraso n'inkungugu mu maso. Umunyajamayike Usain Bolt araza guhiganwa n'umunsi kwa kane metero amajana abiri mu nkino mpuzamakungu za Olympic za Rio de Janeiro muri Brazil. Bolt yatsinze iryo higanwa mu nkino mpuzamakungu z'i Londres mu mwaka w'2012 aza yaratsinze ihiganwa ryo kwiruka imetero ijana mu nkino mpuzamakungu za Olympic za Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Umugwa mukuru wa Somalia ni kimwe mu bisagara birangwa n'umutekano muke cyane ku isi yamara muri yindwi ubwoba n'amabombe byasubiriwe n'ihayanishwa ry'ibitabo. Abateguye ihayanishwa ry'ibitabo batangaza ko abantu bagera ku 200,000 bitavye umunsi wa mbere w'ihayanishwa ry'ibitabo ku mugwa mukuru Mogadishu. Bahuye n'abanditsi b'ibitabo barihweza amazina y'ibitabo amajana n'amajana byari mu ihayanishwa. Amakuru atangwa n'igipolisi muri Brazil amenyesha ku munyamerika Ryan Lotti yatsindiye umudari mu nkino ukoga mu nkino mpuzamakungu za Olympic mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil n'abandi bagenzi be batatu baremendanije inkuru yuko basahuye bafatiwe kw'inkoho mu gisagara cya Rio de Janeiro. Amakuru atangaza ahubwo ko bononye station y'ibitoro muri ico gisagara. Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twahitwe bafitiye kuri isaha kuri Radio Jwi d'America. Mwakoze kudutega amatwi. Ibiganiro twahitwe bafitiye muri uyu mwanya rero bigarukiye ngaha kuri mikomari 11 Fidel Niyongabo washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi, engineer ni Nelson Lopez. Ku izina ry'abagenzi banje bose ndabifurije mugoroba mwiza mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.